Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo, ibiganiro bishimikira ku matora mu Burundi. Muri kumwe kuri mikro nanje Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankosi, ikaze kuri radio yanyu.
Ndabona aho mpagaze ahantu ku ikoreje y'i Bururi, ubona mu bantu babiyandikishije n'abantu bake bashoboye kuza ngaha.
Oya, byari bikwiye ko amatora aba. Yego,
kuva mu gatondo yebwe twakoze kandi haje abatari bake. Wowe ingorane twagiye turagira nuko haza haraza abantu benshi bataza gutorera ku mabiro do vote yabo.
Abona abanyagihugu b'Abarundi bavuga ku matora mu Burundi. Inkuru n'ayandi makuru twabateguriye ni mu kanya. Turere ku makuru avugwa muri uyu mwanya, tutangure ku makuru yerekeye Burundi. Burundi bwagirishije amatora y'abashingamateka uno munsi wa mbere, naho batavuga rumwe na leta bayihojeje mu gishyirahamwe mpuzamakungu n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bifise ibibazo ku vyerekeye amatora, ku vyerekeye kurangwa n'ubwigenge no kugenda neza kwayo. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Nkosazana Dlamini Zuma, yarerekanye impungenge ku vyo yise ibibazo vya politike n'umutekano mu Burundi. Akaba yavuze ko abakozi b'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bajeje gukurikirana amatora batazogira uruhara mu matora y'uno munsi wa mbere. Avuga ko umuryango w'ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ayandi mashyirahamwe mu karere vyasavye leta ya Burundi kwigiza y'amatora yamara leta ya Burundi ntiyavyemeye. Avuga ko Burundi bugeze mu gihe gihambaye c'amateka yabwo kuruhagarara rwa politike rufise ingaruka zikomeye ku mahoro n'umutekano mu gihugu no mu ntara. Muri ico gihe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yishura ku kibazo yarabajijwe ku Burundi, amenyesha ko umunsi wose w'ejo ku wa mbere yavuganye n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere Burundi burimwo, harimo perezida w'igihugu ca Tanzania Jakaya Kikwete, muri iki gihe ayoboye umuryango w'ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko. Ban Ki-moon avuga ko yavuganye kandi n'umukuru w'inama y'ubutegetsi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Nkosazana Dlamini Zuma, na perezida w'igihugu cya Afrika y'Epfo Jacob Zuma. Amenyesha ko ari abategetsi bakurikiranye cyane ibibazo biri mu Burundi. Amenyesha ko yerekanye impungenge zikomeye. Ban Ki-moon yasubiye gutera kamu abanyepolitike bose b'Abarundi kwiyumvira inyungu z'abanyagihugu no gutorera inyishu ibibazo vya politike biciye mu biganiro, kugira bikingira amahoro vyongere bikomeze ukumvikana kw'abanyagihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon avuga ko leta y'u Burundi ikwiriye kubona ko amatora abaye mu gihe kirangwa n'umutekano kandi yubahirije umutekano abakozi b'ishyirahamwe ONU kugira barangure amabanga yabo badatewe ubwoba canke ngo batotezwe. Amenyesha ko ariko akurikiranira hafi biriko bibera mu Burundi kandi kwavugana n'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika.
Tuve mu Burundi gato, tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho guverinoma yatangije gahunda y'igihugu kubakoreshejwe ari abana mu mirwano n'abakorewe urugomo rushingiye ku gitsina. Amahugurwa rero, hafi abantu 80 bari bateraniye mu mudugudu muto kuwa gatanu mu ntara ya Nyiragongo mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo bihere amaso isinywa ry'amasezerano yo gufasha urubyiruko rwakozeho n'ibikorwa by'urugomo ndetse n'abakoze ibyo bikorwa mu rugomo ruheruka, kugira ngo bongere biyubakire ubuzima. Amasinya abirakomeye kuri izo nyandiko z'amasezerano na y'intumwa yari hagarariye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe kurwanya ibyaha by'urugomo rushingiye ku gitsina no kurwanya ishyirwa ry'abana mu mirwano, Jeannine Mabunda, hamwe n'iyo umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cya Kongo gishinzwe amahugurwa mu byerekeye imyuga, Maurice Tsikuyi. Urubyiruko 85 nibo banditswe kuri ayo mahugurwa, akaba ariyo amanjije yandi nk'uko Mabunda abivuga. Yavuze ko nyuma ya Nyiragongo ayo mahugurwa azakomereza no mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu zindi ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, Mwanda nkumviriza amakuru twabateguriye. Amasoko y'imitahe mu bice bitandukanye byo ku isi yataye agaciro uno munsi wa mbere bivuye ku kibazo cy'amadeni cy'igihugu cy'Ubugiriki, mu gihe icyo gihugu cyugaye amabanki yacyo kiragabanya bikomeye ubushobozi bw'abantu bwo gukura amafaranga yabo mu mashini bita ATM. Amasoko y'imitahe mu karere ka Aziya, mu Budagi no mu Bufaransa yataye agaciro kubigera hafi y'ibice 3%, mu gihe amasoko y'imitahe y'i New York yataye agaciro hafi y'igice 10% ku mutaga w'uno munsi wa mbere. Amasoko y'imitahe mu gihugu cy'Ubugiriki arugaye mu kiringo cy'iminsi 6 mugihe igihugu c'Ubugiriki gihanganye n'irangira ejo kwa kabiri ry'amasezerano cagiranye n'abatanga amadeni bo mu mahanga yo kugikura mu bibazo by'amadeni. Ubugiriki buriko burondera ideni ry'imiliyaridi 8 z'amadolari, ico gihugu kikaba caradadaje kuvyerekeye gufata ingingo nshasha zo gukenyera umukanda zasabwe n'abatanga amadeni. Ubugiriki bukaba bushobora kudashobora kuriha ideni ry'imiliyaridi n'imiliyoni 800,000 z'amadolari bufite ikigega mpuzamakungu FMI ategerezwa kurihwa ejo kuwa kabiri. Ubugiriki bwategekanije referendum ku munsi w'Imana uza kuvyuko nimba bwo kwemera ivyasabwe n'abatanga amadeni vyo kubugiriki bufata ingingo zitoroshe kugira buronka amadeni mashasha.
Dadijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri uyu wa mbere mu murwa mukuru wa Misiri haturikiye bombe yakubise imodoka y'umushinjacyaha wa leta Hisham Barakati iramukomeretsa hamwe n'abamurinda babiri hamwe n'undi muntu umwe. Icyo gisasu cyaturikiye mu ntara y'Iburasirazuba bwa Kairo ubwo Hisham Barakati yaragiye ku mirimo. Abategetsi ntibavuze ku mugaragaro ku buryo burambuye uburyo ibikomere bya Barakati bimeze. Cyakora ibiro ntaramakuru bya leta MENA byavuze ko yakomerekeye byoroheje muri icyo gitero. Ntawahise avuga ko haribo bari inyuma y'icyo gitero. Icyo gitero nicyo cyo mu rwego rwo hejuru mu gihugu cya Misiri kuva hageragejwe ubwicanyi mu 2013 kuri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Mohamed Ibrahim. Icyo gitero kibaye kandi hasigaye iminsi mike ngo isabukuru yikurwa ku butegetsi kuwahoze ari Perezida Mohamed Morsi igere. Mohamed Morsi yakuwe ku butegetsi n'uwari umuyobozi wa gisirikari icyo gihe akaba ariwe perezida wa Misiri ubu Abdel Fattah El-Sisi.
Radio ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu byo muri uyu mwanya.
Tubwire abatwumva mu Burundi kwa mutwumvira nyine kuri FM 94.9 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Kubifuza kutwandikira kandi mushobora kutwandikira kuri adresse yacu radio yacu @gmail.com no kuri Facebook radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Tukurikire nanone tunyarukire mu Burundi tuvuge ku matora. Kuri uyu wa mbere aho habaye amatora y'abadepite n'abajyanama b'amakomine, mugenzi wacu Edirwema yakurikiranye uko haye matora yararimo kugenda mu makomine amwe namwe yo mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura.
Muri rusange mu makomine ari mu majyaruguru y'umurwa mukuru Bujumbura twasuye ari mu Bwiza, Nyakabiga, Kamenge na Kibitoke, amatora yarimo aba mu mahoro ariko hagaragara abasirikare n'abapolisi benshi ku mabiro y'amatora. Ikindi kigaragaje aho twasuye hose nuko amatora yatangiye atinze. Ababishinzwe batubwiye ko ahanini byagiye biterwa no gutegura ibyumba by'amatora. Urugero muri komine Bwiza ku biro by'itora riri ku cyahoze ari Sobekov, amatora yatangiye hafi masambiri mu gihe amategeko agena ko atangira saa 12. Aho mu Bwiza twahasanze bamwe mu baje gutora ndetse na bamwe mu bahagarariye imwe mu mitwe ya politiki.
Duhuriye hano mu biro by'itora byo mu Bwiza, ndakubona ufite urutoki ruriho wino bivuga ko umaze gutora, atubwire uko igikorwa cyagenze.
Igikorwa usinje gusa ko batevye gato ku masaha bari batubwiye, ubundi cyagenze neza. Cyo saa 12 naranza ndi ngaha bigaragara ko batari babyiteguriye gose ko byose babipanze ariho turi.
Muri rusange urabona kimeze gute igikorwa, kuko ntago mbona abantu benshi ubundi ikarisi n'ikarisi ituwe n'abantu benshi, mbona abantu bari bwiyongere cyangwa se
cye nibaza yuko bari buze kwiyongera hanyuma kuko ni intanga iragora ejo hari kuwa mungu harabaraye bihimbiye agacupa bo barasinziriye.
Nitwa Njeberi Richard, nkabandiko nkorera bikorwa byo gucungera amatora ku ruhande rw'umugambwe SNDFDD ngaha ari muri komine Bwiza.
Kugeza ubu murabona amatora agenda
ariko agenda neza, abantu bariko baraza buhoro buhoro bahashyira mu gitondo mugabo tubiza kubaza kuza nimugoroba.
Tuvuyaho mu Bwiza twakomereje ku biro by'itora muri karitsiye ya Jabe nayo iri muri komine Bwiza. Iyi karitsiye nimwe zimaze iminsi zumvikanamo amasasu n'amagrenade menshi cyane. Uyu wa gatandatu ushize hakaba haranapfuye abantu babiri. Kubiro by'itora rya Lycée Jabe amatora ntiyatangiye kugera saa 2:45 impamvu nkuko tubikesha mu standeri wa commune Bwiza Esperance ngerageze ngo nuko bari bagitunganya ibyumba by'amatora
Chatumye bidatangura kare nikubera ibibanza by'amatora bitari bwaheze gutegurwa n'ibikoresho batari bwaheze kubishiramo neza nta kindi chatumye habaho uwo mwanya mutoyi wo gushegwa ariko murabona ko ubu turi hano ibikorwa bigira bitangura
nta sano bya bifitanye n'ibihe yikaritse Jabe imaze iminsi cyane cyane ukurasa n'amasasu magrenade
isano byo bifitaniye ryo ntiryobura ariko kandi ntiryobuza umwe n'igihugu gukora ibyo afitiye uburenganzira ariko uko umwanya uraza abantu turabona ko bajinda biyongera isano rashobora kuba ari hari kubafise umutima uhuha kubafise ubwoba kuko umwana w'umuntu n'umuntu
ikintu cyakomeje kwigaragaza aho twasuye hose no mubare muke cyane wabitabiriye amatora ibiro byinshi wasangaga umubare w'abakozi ba komisiyo y'amatora kimwe n'abapolisi usumba bikomeye abaje mu gikorwa cyo gutora nyirizina muri karitsiye za Nyakabiga na Kibitoke abanyagihugu benshi wabonaga bibere mu mago yabo batitaye kukujya gutora ahubwo ukabona abapolisi n'abasirikare benshi aribo batora twavuganye na bamwe mu batuye iyo komine ya Kibitoke
urumva kuko ntu barayi baraturasa amagrenade amabombe abapolisi nibonera kure bakinjira mu makaritie imitima ntiri hamwe ukuri tumerewe nabi ni hamwe umuntu adashora kuronka nahantu yohunga ngo ahunga Burundi nta kuno umuntu wica gutora woja gutora umuntu utari munda amabombe yaharaye ni ibintu mwumva mwese si ibintu bagirira mu cyumba kuva saa moya gushika burinde buca mu mazumu mu mihana mu makaritie bakinjira n'ukuri ibintu bikoreka mu gihugu cy'u Burundi senze
ntaba dagutora n'induru ziri ngaha mu gihugu kandi nawe twaje gutora n'twamenye ko dutora ubari n'induru ziri ngaha mu iki gihugu induru zaraye ziravuga burinde buca nta mitima dufite ko twaje gutora n'induru nawe dutora bari
biragaragara kukuze ibintu nk'ibi umaze kubibona muri iki gihugu cy'u Burundi
ntazi nari bwabo ni ibintu biriko biraba muri iki gihe ntazi nari bwabo ni kuva mbaye bibaye ubwa mbere tubona ibintu bisa nk'uko
kiyo se shaka kujya gutora kuko ubitwa kwa mu jeno nga mu Kibitoki nashaka kurenga hajya ku mupaka mu Kamenge habera amatora babifatiye hajya n'uvuga ko wicwa urumva natwe bamwe muri karitsi y'iwacu nga mu Kibitoki turazi kisaje batezwa kunyica kuko imisoro yose yavuye nga yitwirira kwa imbonera kuri abasendere nko nyine ejo bavuze ati ngo bazwarindira amatora yabo no musahezi bavye batira no musi Kibitoke urumva naho mpamvu umuntu ataja gutora haje
ikindi kigaragaje muri aya matora no ubuke bw'indorerezi cyane bituruka ku cyemezo cy'amashyaka menshi atavuga rumwe na leta cyo kutitabira amatora y'abajyanama b'amakomine n'ay'abadepute imiryango yindi nk'Afrika yunze ubumwe n'ibihugu by'Uburayi nayo ikaba yaratangaje ko indorerezi zayo zitazagenzura ayo matora biteganyijwe ko ibizava mu matora bizatangazwa nibura mu minsi itatu iri imbere Edi Rwema ijwi rya Amerika ibujumbura
Edi urakoze cyane turacyari ibujumbura tukivuga kandi kuri ayo matora mugenzi wacu Eric bagira ubusa yanyarukiwe mu karere ka Bugesera ahagana ku mbibi mu ntara ya Kirundo atubwira uko byifashe kuri uyu munsi w'amatora y'abadepite n'abajyanama amakomine mu Burundi
Imibare yabinjiraga ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ku ntara ya Kirundo mu minsi ibiri ishize bahunga igaragaza ko yari hejuru cyane abinjiye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize bonyine barasaga igihumbi kuri uyu wa mbere w'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko n'abajyanama mu makomine kugeza hafi saa kumi za nimugoroba abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda batubwiye ko bamaze kwakira abahunga bari hagati ya 35 na 40 kandi ko atari uko imipaka yafunzwe nta rujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga rwaharangwaga abagiye gutora bavuye mu miryango bacumitsemo mu Rwanda batubwiye ko muri rusange byari nko kurangiza umuhango ngo bakunde batunge ikarita y'itora Abaganiriye n'ijwi rya Amerika batoye ku masita atandukanye ya komine Busoni mu ntara ya Kirundo barangwaga no dukarita tw'amatora dushatse kuba mu ibara rya kaki turiho amakashabiri ndetse n'ibikumwe bisizwe wino y'umukara
twagiye gutora mugabo twikingira mbese ejo uzokenera cango mu kiniki niki bazokubaza ati zane ikarita y'amatora kuko n'ubushize niko twabonye biri ubwo rero twagiye gutora mwana aho twagiye gutora benshi wafata ukazingazinga ntacho washirako igikuru twagiye gusa dukurikirana kya kidodo cyo gushira ku ikarita gusa
niba nkumva neza mu kinyarwanda baravuga ngo hari ukuntu umuntu akora ibintu kugira ngo arangize umuhango
nuko nguko twakoze
abandi nabo bagiye gutora nabagenda kubera ubwoba beshi nabo batoye bagenda kubera ubwoba bavuga ati babonaho natoye amugiye rero gaca gacura bingenye ugira ugira akantu kaboneke
kubahisemo gutora muri ubwo buryo bagereranije amatora nk'ikinamico kuko ngo yagombye kugaragaramo amashyaka menshi
abo baturanye bacu bava muri uwo mugambwe wa CNDD-FDD bobo batugira ati mutora mudatora amatora twararangije mu gifaransa novuga yuko ari nka maske aya matora ni nka maske bagize maske gusa yo kugira ngo bereke mbese amakungu yuko habaye amatora mugabo iyi ni nk'inamico bakoze imbonera kure turabana turaturanye hano imbonera kure yo mukayanza koje mvaho muri iyo ntara ya Kayanza aho bavuga ati tuzobamesa muje gutora cyane muje gutora twitwararangije urumva rero umuntu ahika akubwira muri ko murahiganwa ati twararangije kandi amatora je nibaza ko amatora rusangi ari amatora ahuriyemo bose abavuga rumwe na leta n'abatavuga rumwe na leta ubwo mukagira ikintu twakwita ihiganwa competition none uko uragira competition ukayigira wowe wenyene ni nka ikipe ihura n'iyindi ugasanga ikipe ikiri kinayo nyene iyo ikipe utoyitegwa iki
kubatigeze bajya gutora bahungiye mu Rwanda bafatiye ku mibare y'abanyagihugu bamaze guhunga basanga ari nkaho nta matora yabaye
igituma ndiko ndavuga ko hari amatora yabaye nuko hamaze guhunga ibihumbi byinshi abe abahungiye mu Rwanda abahungiye muri Kongo abahungiye Tanzania ni beshi cyane bari gushobora kuba bari muri ayo matora ari nayo mpamvu tuvuga ko atamatora yabaye yoba yari amatora yabaye twese twa twagiye gutora ngira hamwe n'amatora ashobora kuba hari cyagamije cyangwa amatora y'ingufu kuko yaba ari amatora y'abarundi bose bategezwe kurindira akazoba amatora y'abarundi bose ntiyari kuba amatora y'imigambwe ibiri gusa nico no vuga
cy'amatora je numbumenga sinamatora yoba yabaye kuko abantu bari hanze y'igihugu nibo beshi cyane numva naho baba bataye ko byo bari rimentanye
naho kubatoye batandukanye n'imiryango yabo nabo bavuze ko batishimiye aya matora kuko ababo ngo bagize icyo bacyo gusubira inyuma ngo batore
iyo mba ndavyishimiye mfite umuryango w'abantu bategereza kuzotora benshi nuko uvuga ndafise umudamu ndafise n'abana bakuze bari bakugira imyaka yo gutora yaba amatora novuga ko yagenze neza abana banje n'umugore narabahungishije kubera ubwoba yaba amatora yagenze neza nabo bari kuza nabo bagatora
kuri uyu mupaka w'u Rwanda n'u Burundi kandi mu ntara ya Kirundo harabahambukaga bahunze baturutse mu ntara zitandukanye batubwiye ko batigeze bitabira amatora y'abashinga amateka ndetse n'ay'abajyanama mu makomini impamvu nyamukuru ni ukutemeranya n'indi manda ya Bwana Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi si benshi bagaragaye barangije gutora bagahita bahunga ariko abatifuje kumvikana mu itangazamakuru batubwiye ko batuye nk'ikimenyetso cyo gutambuka ku mupaka bajijisha ko bagiye gusura inshuti zabo aya matora abaye mu Rwanda habarurwa impunzi z'abarundi ziri mu 40,000 ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ikirundo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi
mugenzi wacu tabita mukamusoni akurikiranye amatora muri komine Musaga mu gisagara cya Bujumbura akaba yabajije abatoye n'abatatoye
nyoko uvuye gutora umuri uyu mwanya wiyumva gute
cye numva ari sawa nakamwemwe ni kose yego
bona uri kuri hanaguza kwibuye ucira kwa mate ku rutoki kweri kuri kuri hanagura none
kuko batubwira ngo ntiturengane kuko tuzi batubwiye mu matora
ni bande babibabwiye
abari kwibarabara
abamwe batera amabuye
yego
baba wahe
cye mukamesa
uje gutora ngai impande ya kamo none babikubwiye waje bakubona canke babikubwiye
oya twahaciye turiko turengana
none ubu muca mwumva gucuca he
kenge anje nsinisubirize hariya muri kamo kuntu kumpimba
mukutinya yuko bashobora kukubona bakonye
yego
none ganyoko wewe ayo matora wo kwaje gutora ubona byari bikwiye ko amatora aba canke utoye kubera litegeko
oya byari bikwiye ko amatora aba yego
wewe ukorera ngaha kuri biro ndabona ku ruhande rwanyu hari abataratangura mugaba mu bigenda bona ko akazi mu karembeje ubona abantu baraza mbenge ngorane mwagize zibari
kuva mu gatondo yebwe twakoze kandi haja abatari baki wowe ngorane twagiye turagira nuko haza haraza abantu benshi bataza gutorera ku mabiro do vote yabo mugabo benshi twasanga arabasirikare cyangwa abapolisi kuko twe mu mategeko baduhaye nuko bobo tubakira turavye karanga muntu zabo bakaduha na reception yabo cyangwa bafise na carte de vote
kuva mu gatondo maze kwakira nk'abantu bangahe ndabona ni saa 6
urashobora kuba barenga 50 kuva mu gatondo je ndafise agakaye ngaha nandikamo bajya basoda n'abapolisi na haru yashobora kuba bashika kuri 40 hamwe n'abandi rero baza barazana amakarte de vote yabo
no kuvuga ko rero abenshi mu baje kwiyande gutora n'abasirikare
n'abapolisi abanyagihugu si ntitwabonye kubyinshi
ndagusanze ngaha kuri ibiro by'amatora byo ngaha impande ya Kamwa muri komini ya Musaga mbega mwatoye cyane mato
de kase natoye kuba sinanje gutora
none urujuge
cyane narinje kuraba ibintu bikoberagenda kubera murazi by'iki gihe aya matora benshi bavuga ngo azugenda neza nkuko twabyumva ariko twaba tuzi ko hariho imigambo imwe yakumiriwe ari amatora rero y'umugambo mu batora ta y'inkinamico
narinje mbega wowe waroje kubiraba nkande
jewe sanzwe ndice gacuro ngo imugambo ngaha muri komini Musaga iprona temene ubutegetsi hama mu nani amizero y'abarundi nk'abandi ku rutonde rw'abantu zo jambo bakomine umva ndanje kuraba rero kugira ngo ibivuga byose nubwo tuzi ko amajwi yamaze guharugwa turabizi ko bazoyavuga uko bahagize mugabo nibonere koko nico gituma nasanze
rero kubera iki niba mwe muvuga ko mutaja mu matora kandi mukavuga yuko mutanaheshigike n'ibizova mu bitabaraba kubera iki muza kuraba ingene biri kubiragenda
je sanze ndumunyagihunga ku Musaga gutembera rero gacaho ibintu bikorabera ni nkuko buri kuratembera no muyoboro acankaraba umugenzi n'ibindi twari kumwe n'abagenzi suko turatembera rero kwari nko gutembera
n'ubu we wahashitse ubu bibonye gute
ivyo mbonye n'ivyo mwese mwabonye mbona hagwiriye udupira twase n'inkofero zabo nizere yuko ivyo mbonye n'abakozi ba sene nta munyagihunga mbonye nabonye abasoda bake baje gutora ambaye umwambaro bake nkuko mubibona rero n'abablodo vote agaragaramo abambaye utudupira twera n'inkofero za sene
nitwa nimbesha Napoleon ndi president CC ku Musaga mugo wigenge jeje gutora amatora ku Musaga abantu si benshi cyane kubera bazabaraza kamwe umwanya uheze bayi benshi mugo no mwanya bagabanutse ndibaze yuko bazabaraza kukebuke ko ku Musaga musanze muzi nuko ikore commune centre tekanye mikino gihe twumva yuko amakuru adushikira yuko bamwe babazibigwa canke abandi batega ubwoba abandi nabo bafite ubwoba muri bo
hariho amabiro de vote ubona urabona nk'imbere yacu ko hariho abantu bagitangura gukora hari abataratangura gukora muri aba bari muri biro by'amatora ni kubera iki bataratangura gukora
ibiro bike bitari batangura gukora yavuye ku mpamvu yuko abakozi bacu bategerewe na nijoro batewe ubwoba baca baraza kamwe batevye mugabo twibaza yuko mwanya mutoya aba yamabiro make atabwa ashobora gutangura neza agiye atangura mu mwanya mutoya
none mubona umutekano wo urakwiye mubona mwebwe muratekanye mwe muri ko murakora nga
cy'umutekano aya masantre twashoboye kugira arateka abasirikare bariho igipolisi kiriho aya masantre abiri twateguye kumusaga umutekano urakwiye
bakenzi bacu Thomas Kamirindi Eugene Mukankosi na Etienne Karekezi baganiriye n'abarundi mu ntara zitandukanye z'u Burundi bavuga ku matora kuri uyu wa mbere
Ego nje nitwa Nkurunziza Fidele ndi Bururi mu gisagara cy'i Bururi mu manuko bw'igihugu
ndabasuhuje amatora kuri uyu wa mbere yagenze ate
amatora kuri uyu wa mbere yabaye mu bice bimwe bahatonze abantu bace cyane gose turavye bari biyandikishije naciye ku mabiro ashika 15 mu ntara ya Bururi na habona yuko mu rusangi hatoye nk'abantu bashika mu bice 30%
Gusa
nizo twabona gushika n'ubu ndabona aho magaza ahantu kwikoreje y'Ibururi ona mu bantu babiyandikishije n'abantu bake bashobora kuza ngaha
Watubwira amakomini wagiye mayariyo Fidele
Nagiye Matana ndagenda ivyanda ndagenda n'Ibururi
Niba sara abantu mwavuganye impamvu batagiye gutora ni iyihe
Uja jewe wabona ndabaza bamwe bari kwararima abandi bari kwarubaka amazu yabo bambwiye yuko ati kuko baravye nyine bateguye amatora batateguye neza cyane kuko bose batarimwo ngo bari bifuza ko batora ngo ntibashobore kuja amatora
naho se abandi
nabo bavuga yuko ati turavye nyine amatora yateguwe bavuga ati bidutesha umwanya ukabona yuko nta shaka bari bafitiye ukabona yuko badashaka kuja gutora mugabo uravye ngereranye n'ibyabaye muri 2010 aho wasanga abantu bose bari ruhande y'amabiro de vote buwaguma arabe nyine bigenza ubu wabona yuko hari abantu bake cyane n'abariho n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi bari ko bararaba nyine karagenda bari bo bonye niko nabonye
naho se abagiye gutora impamvu bagiye ni iyihe
bagiye gutora bavuga ati twebwe twagiye gutora umuntu wacu tutamwitoreye muri Kongere Nasionale unashobora kubaza bambari ati abano matana naho bambari ati tuvuye kuja gutora ko yari bwirizwa
urebye se uko ku biro by'itora byari byifashe umutekano waruteye ute
ni ukuri kiretse muri komine vya naho naciye n'abanyaho bari bashizeho ibintu bitangiye kuyibarabara mu gitondo no mu mugambo bw'abapolisi bavuye babikuraho munyuma wabona yuko atamuntu numwe ntangore nzariho nkanaho mpagaze ubunyine ndatari kuri biro do vote nta mbona hari abasoda n'abapolisi bacunze mugabo nta bantu tubona bariho nta nabadakora biriko biravamo bamwe bariko baraharura mugabo ndabona yuko atanu umwe ariko arakurikirana.
Muri iyi minsi ishize Fidele inkuru nziza twakomeje kujya tuvuga ko hari ahantu hari umutekano muke mbere y'amatora aho mu ntara ya Bururi byari byifashe biteho.
Yo mu ntara ya Bururi nokubye aho muri komine za Vyanda nta muntu ashobora nta imodoka ashobora kujayo komine Mugamba nta modoka ashobora kujayo ijyaca kuri ibarabara ry'indwi ibarabara ry'indwi principal nta bashobora kurengana nokubye ariko no kuri uruhusha ruheze hariho ibarabara ry'indwi ntiryarengana abashobora kuva mu Mugamba baje Bujumbura babanza guca Burundi bagasubira mu Rumonyi bagasubiza Bujumbura aha n'ahandi naho hari umutekano muke ni ku mutwe wa komine ya Burambi imwe komine province Rumonyi shasha nawo nyine byo twagiye turabona baraturiye makarata y'amatora n'abantu mu Mugamba barapfuye abandi nuko gatanu uheze uyu nyine turiko hari abantu munani bashobye gutwagwa n'abantu bambaye polisi turamenye bagiye nace mu busho bwose nsanzwe nkora muri Rigiteka ndahaca hose ndababura mu mavuga ngo bamanutse ubujumba muri documentation umva n'umutekano uravye ingene muri rusange urabona ko abantu barimo bwoba cyane rwose hari n'abahungiye ngaha mu ntara ya Bururi benshi cyane rwose bava mu ntara zitandukanye ukabona yuko abo imitima itari mu nda bamwe bahunze amatora hari abayandikije mu zindi ntara batashoboje gutora hari n'abifuza gutora mugare babo nukubwira yuko uravye muri rusange ubwoba buri mu gihugu cyose aho mushobora kubona ngaha.
Fidele Nkurunziza ahagarariye Ligue Iteka ihana uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Bururi urakoze cyane.
Nime mukozo cyane gose.
Amazina je nitwa Pascal. Ibyo je ndahantu ku gasantre ka commune a Kibago muri province Makamba. Ku centre commune. Allo?
Yego aho mu ntara ya Makamba amatora kuri uwa mbere yagenze ate? Aho mu ntara ya Makamba amatora kuri uwa mbere yagenze gute?
Nkuko bimeze hora inombenga muri commune Kibago mu ntara ya Makamba. Bisanzwe ko bimeze mu ijoro ryo hagati nko mu masaha 8 z'ijoro ni abantu bari bafite ubwoba cyane baryamye bafite ubwoba umengo amatora urabona ko ateye ibibazo ariko harabayeho duce tumwe twese mu bitumba humvikanye.
Uranyumva? Ntago nkumva neza ndongera ngo telefone mu kanya ihangane reka mbe nkuritse telefone yapfuye.
Watubwira amazina yawe ukatubwira naho uri?
Nitwa Reveriano Gahungu.
Yewe urahagana he?
Ndi muri komine ya Rusaka.
Ubu watoye rero?
Oya, ndewe sinatoye.
Kubera iki utatoye kandi ari uburenganzira bwawe?
Sinatoye kubera aya matora ntakurikije amategeko na gatoye. Twagumye twiyaminiza kuva kera ikiringo cya gatatu cya Pierre Nkurunziza ariko bakoresheje ingufu zose kugira ngo ngwabe uko azubabaye kose nico gituma ntayihuta gutora.
Ntabwo watoye ariko nta n'amatsiko wagize kugira aho ujya kugira ngo urebe uko byifashe?
Hariho n'umuntu twashoboye kuronka ndacya n'ahandi hantu ku musozi wa Bugorora ndiko ndarengana.
Ndashaka kumbwira aho wigereye aho wagiye ku giti cyawe.
Ku giti cyanjye nagiye aho hitwa Ibukwavu nahagiye.
Wasanze bimeze gute?
Nasanze ata abantu batonze hariho n'uhejeye kumpa inkuru w'unyine yambwiye ko ibiro imwe yari ko abantu 370 bataza gutora ari abantu 22 bonyine batoye.
Inshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro vyacu ibiganiro vyo muri uyu mwanya hariho bagarukiye kuri mikoro mari 18 Fidele Niyongabo
na Eugenia Mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari Ari Santos afatanije na Fatuma Arimasi Karara. Mwakoze mwese kudutega amatwi mugire ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.